insobanuro y'ijambo ry'Imana. Insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro.
Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya radio Isanganiro, sangwa ikaze mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cy'uno munsi tubayagira ibijanye n'ico ibyanditswe byeranda bivuga kubiba ku muntu amaze gupfa, nkuko tubisoma mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ikigabane cya 15 kuva ku murongo wa 42 gushika ku murongo wa 44 havuga ati: "Nukuzuka kw'abapfuye ni nkuko habibwa ikibora hazugwa ikitabora, habibwa igikengegwa hazugwa icicubahiro, habibwa ikinyantege nke hazugwa icinkomezi, habibwa umubiri w'inyama hazugwa umubiri w'impemu." Asangwa hari umubiri w'inyama hariho kandi n'uw'impemu. Muri Yohana ikigabane cha 5 kuva ku murongo wa 28 gushika ku murongo wa 29 naho nyene havuga ati: "Ntimutangazwe n'ico kuki gihe kija kuza, aha bari mumva bose bazokumvira ijwi ryiwe bakazivamwo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, abakoze ibibi bakazukira gucigwa kwiteka." Muri Korwane naho ikigabane cha 63 ku murongo wa 2 havuga ati: "Uhoraho yaremye urupfu n'ubugingo kugira ngo abasuzume. Muri mwebwe ni bande bashobora gukora ibyiza?" Aha dushobora kwibaza ati: "Ni biki bishika igihe umuntu apfuye? Hoba hariho ubundi buzima inyuma y'urupfu? Ukuzuka kw'abapfuye kurabaho? Nimba kubaho, nibazuka bazujahe? Ibikogwa bikoregwa abapfuye hari ico bihindura?" Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro. Ariko rero kugira turonke inyishu z'ibyo bibazo, turi kumwe n'abatumire, turi kumwe na Pastori Vitale niyo nizigiye wo mwishengero Jehova Rafa. Pastori ndabaramukije nongera ndabahanikaze muri kino kiganiro.
Nanje ndabaramukije nongera ndamutsa abarundi n'abanyamahanga bariko barakurikirana radio televiziyo Isanganiro, vuga ngo Imana Data wa twese iduhane umugisha twese.
Turi kumwe kandi na Sheikh Hassan Ntakiruta Imana, umuvugabutumwa wo mu idini rya Islam. Shehe namwe turabaramukije tubahanikaze muri kino kiganiro cy'insobanuro y'ijambo ry'Imana.
Ego, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Natwe turabaramukije, turanaramukije abariko barakurikirana ibiganiro vya Isanganiro. Reka dusabe ko Imana rugira vyose yoduha amahoro kandi katwamiza ko impuhwe zayo. Murakoze.
Kuri micro muri kumwe na mediatrice Ndikumana, mu buhinga bw'ivyuma naho muri kumwe na Eric Uwimana. Nongeye kubaha ikaze.
Isanganiro, Isanganiro.
Tuje mu idonido rya kino kiganiro. Ikibazo cya mbere ndacerekeze kuri Shehe Hassan Ntakiruta Imana, muvuga butumwa wo mu idini rya Islam. Amanza tubwire icari cyo urupfu yisunze ibitabo byeranda.
Urupfu uko iryo jambo turikoresha mu rurimi rwacu rw'Ikirundi, mugabo kandi risanzwe rifise n'ukuntu ryakoreshwa n'abakurambere bacu wanashaka uhereye nko mu by'Imana. Hiyo nyene iyo ibitabo by'Imana byagiye birururukira. Urupfu ni ukuvuga al-intiqalu min hali ila hali, ni ukwimuka kuva mu gihe iki kuja mu gihe ikindi. Iyo havuze ngo rero umuntu ugupfa, ni ukuvuga ngo ni ukuva mu mero y'ubuzima bwo ngaha kuri ino si, uko bimeze, ukuntu umubiri umeze n'imwe mubiri hamwe, hanyuma umuntu akimukira mu bundi buzima aho umubiri n'imwe mu bitandukana, hanyuma umuntu akabandanya ariho mu buryo bw'impemu, ariko umubiri wiwe ukaba uri mu mva iyo twategetswe kuja kuwushingura. Nkuko tubona vyagiye biravugwa rero mu bitabo bitandukanye, urabye nka Qur'an, Imana yaravuze iti: "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Umuntu wari we wese afise ubugingo ategerezwa kuzoca muri ugo rupfu. Ni ukuvuga ngo muri rya yimuka ryo kuva muri bwa buzima bw'isi bw'umubiri n'impemu biri hamwe, no kuja muri bwa buzima bw'itandukana ry'umubiri n'impemu aho umubiri uhambwa, hanyuma akabandanya nawe ari mu buryo bw'impemu, ariko yibona kwa kundi nyene. Urashobora kandi no kuraba wanashaka no mu gitabo cha Bibiliya, ngira ngo pasiteri araza kwivuga ko cyane, ariko ugiye kuraba umusiguzi 12:7 urabona ngo iyo umuntu apfuye umubiri urahambwa usubira mwivu iyo wakomotse hanyuma umutima nawo ugasubira kuwa utanze rero ugupfa ni umuntu gutandukana hagati y'umubiri n'impwemu muri buno buzima hanyuma umuntu akaja mu bundi buzima bwo kubaho ubuzima bwitwa barzakh ubuzima bwitwa barzakh no buzima bukurikira inyuma ya buno buzima bw'isi ariko kandi hatarashika kuri wa munsi w'izuka rya bose ngo abantu bahembegwe kwinjira mu bwami bw'ijuru kubabukoreye canke mu muriro utazima kubazoba baracumuye ubu buzima buri hagati na hagati no buzima bwitwa barzakh no kuvuga ngo no buzima bw'irindiriro buba umuntu aba arimwo mu kurindira ibyo bindi bihe bizokurikira
igihe muvuze umutima muba mushatse kuvuga umutima uwuhe
ntibe gutangaze izo nsiguro zagiye zirabisikanya uko oye ubwa mbere insiguro za mbere nyene icyo kintu cyose cyitwa umutima kijanye n'ivyamwemu mugabo mu nyuma habaho gutandukanya umutima inyama iri mu gikiriza hanyuma turahava twimukira rero ku izina impwemu dushaka kuvuga ubugingo izi ni insiguro zigenda ziraza gusa mugabo icyo nashase kuvuga ni ubugingo no kuvuga ngo gutandukana hagati y'umubiri n'ubugingo
reka ubonaho twumvirize pastor nawe nyene ashobore kutubwira urupfu icarico umwisunze ibitabu vyeranda
tuvuze urupfu icarico ubwiye gusoma mu itanguriro igice cyawo cha kabiri ku murongo w'indwi havuga ngo uraho imana abumba uwo muntu mu mukungu wo hasi amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo umuntu acaba ufise ubugingo ni ukuvuga ngo umuntu yapfuye umuntu ni impwemu ubundi uyu mubiri wanje ni ivu imana ikirema yafashe umuntu yamubumba mu mukungugu cyo gituma birivuga ngo umuntu yavuye mu ivu azosubira mu ivu yavuyemo ni ukuvuga ngo jewe nka Vitali pastori ndiko ndavuga si uyu mubona ni impwemu iri kiravuga hanyuma rero iyo imana igeze gukura umuntu mu isi urupfurukaza uyu mubiri usubiriyo wavuye iyo wari warabumbiwe hanyuma impwemu nayo ikaja ku wari warayishize muri jewe hama iyo mpwemu rero imana ikirema umuntu yari yamuremye kuba muri Edeni imuremera ibyiza byose kubaho ubugingo budashira ariko kuko icyaha cyakoze umuntu nico cyakweze urupfu ubwo rupfu rero nigo gwazanywe na Adam ugiye gusoma mu gitabo c'Abaroma igice cyaho cya indwi ku murongo wa 12 haravuga ngo none rero ko bimeze bityo kuko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe upfurukazanywa n'icyaha ni ku rupfu rushika ku bantu bose kuko bakoze ibyaha ibyaha rero nibyo byakweze urupfu
ubu rero pastori twashaka mutubwire umuntu rero arapfuye aravuye muri ubwo buzima bwa hano ku isi mbega hari ibindi bintu bica bikurikira inyuma y'ugo rupfu uwo muntu
usomye mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 16 ugahera ku murongo waho wa 22 hanyuma rero wa mworo arapfa abamarayika bamujana mu kiza cya Aburahamu na nyamutunza arapfa arahambwa ari kuzimu ararangamiza ababazwa cyane abona bara Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu kiza ciwe aratabaza ati Aburahamu muvyeyi ngirira ikigongwe rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoke mu mazi amfuvye ururimi kuko seserejwe n'ururubeya Aburahamu aramubwira ati mwana wanje ibuka yuko wahawe ibyiza vyawe ukiriho Lazaro nawe yahawe bibi nonamariwe imibabaro hano nawe urasesereza bivuga iki uyu yari umutunzi yari yaradibamye mu isi akorera ibyaha mu isi mugabo bitavuga ko abatunzi bose bazoja mu muriro hariho naboro bazoja mu muriro nibatakora ibyiza rero hariho ubugingo umuntu aja kurindirira Imana yapfuye yihanye uyu muntu apfuye yihanye Yesu igihe yaje kuzimu yanyaze imfungo za Satani yugururira bera abatwara ahantu ho muri paradiso ho kurindirira aba nabo baba barakoze ivyaha barafise ahandi hantu barindirira kugira ngo umunsi w'umuzuko bazocirwe urubanza rukwiranye n'ibyo bakoze
aho babarindirira ni hehe abo bakoze ivyaha barindirira he abo nabo bakoze ivyiza barindirira he
urumva ugiye kuraba ugasoma nko muri Samueli wa mbere 28 kuri 11 haravuga ingene Sauli yari yarataye Imana aragerageza kuja kurondera umupfumukazi ahantu biti Endori ngo amuhamagarire mu bukorikori bwiwe mu mizimu ahamagare Samueli kera abantu bafuye Yesu Kristo ataraza barindirira mu mva ariko kuva Yesu aje yarunguruje arabakura mu mva iyo umuntu apfuye arafisa ahantu Kristo yateguye mushaha wiwe cha imwemo yiwe irindirira ariko aba bantu bapfuye arabanyavyaha benshi baguma muri biya bituro mbere kenshi hari n'igihe impwemu zabo abapfumu n'abarozi cyangwa imbaraga zikuzimu zigira ubushobozi zikaza kubakoresha niba abantu usanga ariko bararota abantu baba bapfuye baza kubatera no mu mihana ugasanga n'umugore cyangwa n'umugabo cyangwa n'umwana ariko abona se cyangwa nyina agaruka kandi akamubona mu buryo bikanamuhahamura
ni kuvuga bo ko badafise ahantu hagenewe baba bararindiriye
oya ntaho bafise bari hariya mu mva ugo gusa kuretserezwa kwabo rero naha bagaruka bakanakoreshwa n'inyuka mibi ariko barindiriye kuzocigura banze
reko bonaho twumvirize shehe pastor aje kutubwira ko mu gihe uyo muntu akoze yapfuye yarakoze ibyiza hariho ikibanza imana yateguye ku bwabo bantu bakoze ibyiza kugira ngo babe bararindiriyeho hariko ngo abo bakoze nabo ibibi bobo nta kibanza bafise namwe mu biha insiguruye
imana yaremye abantu ngaha muri no si bari mu mice ibiri ibi turabihuriza ko twese hariho abemera mana hakabaho nabahakanyi no kuvuga ngo abatemera imana badasenga imana batubaha imana uravye mu nyigisho z'intumwa y'imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati innal qabra rawdatan min riyadil janna lilmu'min inyuma yuko umuntu wari we wese ategerezwa guca mu rupfu byanka byakunda igifise ubugingo cyose kitwa kuva guca mu rupfu intumwa y'imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati innal qabra ati imva ijamva mubona rawdatan min riyadil janna ijamva ni kimwe mu bisagara ni kimwe mu matongo y'ubwami bw'ijuru kururya muntu yapfuye yubaha imana azimana ayisenga kandi ayigamurukira ati ijyamva naho mubona ari imva burya mu buryo bw'impemu imana ihindura kuba kimwe mu matongo y'ubwami bw'ijuru kuri uwo muntu no kuvuga ngo abagiye andiriraho mukunezererezwa arabandanya ati wa innal qabra ati kandi imva hufurata min hufari nirani lil kafiri ati kandi imva ni kimwe mu byobo byo mu muriro utazima ku muntu yapfuye atazi imana kandi atayisenga kandi atayubaha atayigamurukira ni kuvuga ngo ijyamva iyo tuyibonye kurya ku muntu yari umuhakanyi yari umuntu atemera imana ijyamva kiba ari kimwe mu byobo byo mu muriro utazima ibi kandi biremezwa n'ico umuvugishwa n'Imana Yesu yavuze cyanditswe muri Bibiliya hajya muri Luka 16:19 ariko aravuga inkuru pastor yamaze kuyivuga bani mwezagire kubijanye n'ujya mutunzi hamwe na wa mukene yitwa Lazaro ujya mutunzi na Lazaro n'abantu babaye ku isi bose mugabo babaye mu bihe bitandukanye ujya mutunzi yidibamiye mu byiza hanyuma ntigeze yibuka Imana ntigeze anegwa iby'Imana mugabo Lazaro nivyo ko n'abakene bandi batamenye Imana bazoja mu rutazima mugabo byerekana neza uko Lazaro mu bukene bwiwe yarubaha Imana yarumvira Imana nicyo gituma na Yesu yamushingiye intahe rero aba babiri bamaze gupfa bose baragiye barahambwa mwumva nta numwe yahambwe hejuru cyanke kugiti mugabo Yesu yavuze ati ujya mutunzi agihambwa gusa yaciye kuzimu no kuvuga ngo imva yiwe yamubereye ukuzimu yamubereye umuriro utazima atangura guturigwa aho nyene mugabo Lazaro nawe amaze gupfa hamwe no kuba nawe nyene yahambwe ariko yaciye aboneka ari mu gikiriza kwa Abrahamu no kuvuga ngo icicaro cyiteka Abrahamu yarimwo nawe niho yarari cyacicaro aberanda Imana ibashiramo icyo cicaro rero no kuvuga ngo Lazaro yahambwe ari hajya nyene mugabo mu buryo bw'impemu kuberako imva y'umwemera mana imubera itongo mu matongo y'ubwami bw'ijuru nicyo gituma Lazaro yari muri bijya bihe by'umunezero
hariho abava muri nosi atamva yabo ihari kumbure bapfuye mu buryo butandukanye aho udashobora kubona imva none abona bo bazoca barindirira he
no kuvuga ngo naho hari abantu bafite imico yo guturira umuntu bakamubwira ifu n'abahindi babahindi ngo nabo nyene bakera sabubu hanyuma iyo fu bakayibika cyangwa bakaje kuyimijira mu biyaga cyangwa mu nyanja ibintu byo oye naho woba wapfuye muri ubwo buryo hajya nyene wamijiriwe ni hajya nyene n'icyo kibanza cawe n'iyo yegeranirizo ryawe naho nyene ubonera ibyiza nimba wari mwiza naho nyene ubonera ibibi nimba wari mubi
hari cyo mwari mwatubwiye shehe ko kuwapfuye yaba uwakoze ibyiza canke ibibi bose barindirira hajya muri zijyamva bisigura ko dushoboye kugenda tukavugana nabo kumbure nubwo tuba tutari ko turabonana ko bobo batwumva batubona
ni kuvuga ngo iyo umuntu amaze gupfa n'undi akiri muzima nta migenderanire kandi isubira kubaho yihuriro ryo kuyaga kiretse biciye muri ibyo by'indoto ndoto nyene mugabo uri muzima ugendagenda uku icyo uzohura nacyo cyitwa wa wundi ni kuvuga ngo kizoba ari gihume uzoba ari umuzimu uzoba ari amashitani ibintu nk'ibyo oye ntumwe imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati amashitani arashobora kwihindura mu mashusho y'abantu bapfuye akaza kwiyereka abantu mu buryo bw'indoto rero birashobora kubaho bikabaho mu buryo nk'ubwo oye amashitani kwihindura mu buryo bw'abantu
ariko ntibaba ari bajya abantu
ni kuvuga ngo ntabwo ari we hariya ari ni kuvuga ngo siwe aje mugabo amashitani arashobora kwitiza ayo mashusho y'abo bantu akaza kubereka mwebwe mu ndoto mu ntumbero yo kubandanya azimiza abantu ibintu nk'ibyo
Okishinga chokwe mura Watch is in dir borsha Okishinga triki gandaro Watch is a monesero Aba hora bariko bararira uwari kobara twega bazanye indirimbo zishimbe baterani mundu nyinshi mugishingo
mugishingo cyo kwihemura washize indirimbo nsha mugishingo cy'ikigandaro washize umunezero
abahora
abahora bariko bararira
mana we
bariko baratwenga bazanye indirimbo zishimye baterani mundu
bavuga bati uri mana we
uri mana ya kanikaryo uri mana ihindura ibihe abatabizi bibaze ndababwire
Yo imana we
Nuko ikiganiro cy'isobanuro y'ijambo ry'Imana kirabandanya kuri Radio Isanganiro turacari ko tuganira kubijanye n'ico byanditswe byeranda bivuga kubijanye nibiba ku muntu amaze gupfa amaze kuva muri no sabatumire tukiri kumwe ni pastori Vitale niyo nizigiye wo mu ishengero Jehova Rafa na Sheikh Hassan Akirutimana muvuga butumwa wo mu idini rya Islam tubandanye ikino kiganiro ubonaho reka twumvirize pastori pastori hariho ibikogwa byinshi bikogwa igihe umuntu avuye muri nosi bivanye n'imyemerere y'abantu bivanye kandi naho abantu basenga ugasanga hari ibikogwa bikogwa kugira ngo kumbure uyo muntu yavuye muri nosi ashobore kugira iherezo ryiza abarundi bavuga ngo ashobore kuja mu ijuru cyangwa ugasanga igihe umuntu apfuye bavuga ngo yagiye mu ijuru none ibyo bikogwa bikogwa inyuma y'urupfu umuntu amaze gupfa hari ico biza guhindura hahandi wa muntu yagiye canke bihindure imva yiwe twumvise ko Sheha tubwira ko izomva ziba zitandukanye kuko abo bantu barindiriraho muri izomva canke barindiriraho uyo muntu aba yarapfiriye mbega hari ico bica biza guhindura bivanye naho uyo muntu ari
iyo umuntu apfuye imva y'umugororotsi n'imva y'umuntu yapfuye ari umunyavyaha ntizisa kuko imva y'umugororotsi ibirinzwe n'abamarayika ariko imva y'umuntu yapfuye ari mu byaha iba ari chuti canke abagiye gukorera umwami yakoreye rero mu buryo bw'impemu ibi bintu biragoye gutahura ni ibintu bitahura abanyampemu nyene
bisigura ko satana camukoresha igihe apfa
urabona hari abantu bapfa bagapfa barabarozi kuko bari basanzwe bari kwisi Shehe yavuze bari basanzwe bari kwisi ari intumwa za shitani ma rero ziriya mpemu zabo bamaze gupfa kuko bari basanzwe bafitaniye ubucuti canke imigenderanire n'imbaraga za kuzima kuko barabarozi baragaruka bagakoreshwa mu bundi bushobozi bw'umwijima ni babandi uzosanga rimwe na rimwe hari abantu umva bavuga ngo bategwa n'imwemu mbi kumva aravuze ngo yarose inakuru amutera yarose ikintu runaka kiza mu ishusho y'umuntu wabo yapfuye kandi akanamubona ni kuvuga ngo bari abantu nta muntu yapfuye yihanye agapfa arondeye patri cha pasi cha nkeshe ngo atunganye ibyo yakoze she yavuze ikintu gikomeye aravuga ngo umuntu arashobora gufahagaza ubundi hari abantu ngaha muri iki gihugu cyane muri iyi si bapfuye bahagaze kuko arabanyavyaha imana ibabona igasesemwa ariko kandi inababonamwo kwibarindiriye ko bazokumva ubutumwa bwiza bakava muri ivyo vyaha bibi bariko barakora bakaba abantu bazima bazobana n'Imana babo rero ishobora kubakiza mu gihe abantu bumviye ariko ishobora muri uwo mwanya kubabona nk'abantu bapfuye abantu rero abandi bakagenda bafise ubugingo nk'abanyabugingo bakiri uyu munsi iyo rero umuntu amaze gupfa impemu yiwe yapfuye yihanye ni ukuvuga ngo nta muntu numwe nta shehe nta pasteur nta bishop nta musenyeri Shepherd afise uburenganzira bwo gusabira umuntu yapfuye ngo azoje mu ijuru mu gihe wenyene agihema yumvise ubutumwa mu musigiti bumubwira kureka gukora ivyaha agabandanya kubikora yumvise ubutumwa mu rusengero muri katedrali cyangwa mu yindi sengero ya katolika musenye cyangwa padre karavuga ubutumwa gukureka gusambara no kwica no kwiba no kurenganya n'ibindi byaha bikomoka ku muntu wese yumvise ubutumwa pastor cyangwa bishop ari karavuga icaha kibi ari karakorera hano mwisi akabandanya kubikora ngo yibaze ni yamara gupfa ngo hari umuntu azomusengera cyangwa azomutangira amahera ngo aje mu purgatory ni kuvuga ngo ibyo byose bikogwa ni ibintu bakora mu buryo bwo guhumuriza abantu ariko kandi usanga rimwe na rimwe bishobora no gushishikariza abantu kwibaza ngo bazohava bansomera misa cyangwa bazohava bansengera pastor bancishe mu rusengero nje mu ijuru ariko ijuru umuntu arirondera gihema yumva iki jambo ry'Imana rivuga yumva icyo abakozi b'Imana bavuga nico gituma ari amajambo y'Imana twavuze uriya mutunzi na Lazaro itwa yasomye yose udoshaka zo yisomera harageze igihe uriya mutunzi abwira Aburahamu basirungi karazara agenda abwire bene wacu nasize ku isi bazohasome hajya hano acya mubwira ngo nibatumva bari abakozi imana bari ku isi naho zuvuye mumva z'abapfuye nibo mwumvira bivuga ngo ari amasengesho sakugwa nayo kuremesha abasigaye ariko ajya amasengesho nta bushobozi na bumwe afise atuma umuntu aja kubana n'Imana none umuntu bamusomeye misa cyangwa bamuvugiye ibisabisho ku mpanda kujya dora tuja kubivuga aheje bamwiciye hejuru y'umugore w'abantu bamwishye ariko yica umuntu w'abantu bamwishye ari gisuma ari karurira ku ruhome bakaca bamurasa ukacuje kumusomera misa by'ukuri uwo muntu yoja mwijuru ririmwe Yesu aho twese turashobora gusenga
kumbure ku munota wa nyuma arashobora kuba yihanye
iya wihanye gute ko yabwiwe ijambo ry'Imana akagirengagiza none ko bamwiciye hejuru y'umugore w'abantu aratemye umuntu wabaciye bamutema
sibyo yarosa kanya ko kwihana
ntiyarosa kanya cyankwe yariko yirira ku rupangu agira koroke asanga hariyo umusoda cha mu police cyangwa umusiti akacamo kubitubuhira umutwe akacapfa
bisigura kajya amasengesho muhora mukora nk'akaruru ku mpanda imbere yuko bahamba umuntu ajya amasengesho ntacamaze ntaco aza ahindura
munyamakuru ajya amasengesho tuja gukora ku mpanda tuja kubwira abantu yuko nabo bazoza hahe kandi nibatihana ngo bave mu byo barimo batunganye ubugingo nanje ubwanyu ko narikubwira nzoja hajya kandi nagiye manda kubwira imana yacu ni imana y'imbabazi ariko kandi imana yacu ni imbabazi zayo hari gihe zihera zarigeze guhera ku Isirayeli Abisirayeli yarabaretse imyaka 400 irabajana mu kinyago kubera kutayumvira iyumvira imyaka 400 imana yari yabwiye Aburahamu ngo teramira ikimaze nibisiga byamegwe ntibikigwe kukirenga zuba arasinzira umuntu arashobora gusinzirira mu vyaha akabipfiramwe uyo muntu rero adoca yikangura gute gusaba imbabazi imana yasinzirire mu vyaha bibiliya ivuga ko imana yabwiye Aburahamu ngo kuko zibyo uruvyaro ruzojana mu kinyago ruzoja mu kinyago muri Egiputa imyaka 400 haruri imyaka 400 abavuye muri Isirayeli baje muri Egiputa gushika Mose avuke imana imutume gende ubwire farao ari kuri abantu banje umva hari haje nukuvuga ngo hari hari ma generation yaravukiye muri Egiputa abandi bose imana yari abahevi kandi nabari bavuyeyo yarasubiye iravuga ngo ko mutanyumvi ngoma ndabatwara inzingu zingu muherere mu bugaragwa irabareka bagenda inzingu zingu bahera mu bugaragwa hashitse abagabo babiri Yosuwa na Kalebu kuki itagira imbabazi bari abantu yabonye bari ko barayitakira bari muri Egiputa umuntu yetaki imana akiriho ikamukiza ikamusubiza ubuzima bw'umubiri nk'uko ndimo ari mu bitaro ari mu gasho ari mu irinde runaka mu nyuma kaca subira mu vya akasha bipfiramo ivyo ntaco bivuze imbere y'Imana Imana irakureka Imana rero ntikangwa nuko hofa miliyoni y'abantu batumvira mbugi Imana bakaje mu vya Imana inezererwa nuko umuntu umwe yihanya kaje mu ijuru ivyo bizoyihimba
reko bona aho twumvirize Sheikh Hassan Ntakiruta Imana mbega namwe mubivuga kwiki mbega bijya bikogwa umuntu amaze gupfa ntaco biza bihindura bivanye nuko Imana yabona uyo muntu hari ico biza bihindura
icambere coco ndibaza ko birakenewe ko abantu tuza turagerageza gushira ikintu cyose mu kibanza cyacu kuri ivyo ahubwo burya si hariyo nabantu benshi usanga banashizwe mu mugwi w'abasengerwa nk'akamenyero nyene mugabo ubundi bitari kuba byona baye nuko ho nabayeho n'ikindi gihe abandi bantu atoya abakozi imana ati uyu kabisa nta nico twonakora ibintu nk'ibyo uravye mu buhanuzi bwa Qur'ani uhora imana rugira byose mu kigabane cha gatanu kujyungana rya gatanu yaravuze ati waman yakfuru bil imani faqad habita amaluhu umuntu azogarariza ukwizera kuzima uyo nibikogwa bindi byose azokora byose bizoba yikomvomvotse nta na kimwe kizogira ico kimumarira uyo azoba ari umupfu duhava ro turonka insiguro ya jambo mbega abapfu nibande nabantu badafise ukwizera kuzima ibyo navyo Yesu yaciye abisigura hajya muri Yohana 5:24 ati nukuri nukuri ndababwire uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye uwo abavuye mu rupfu agiye mu bugingo nukuvuga ngo ubundi icitwa ubugingo Yesu avuga nukumva ijambo yiwe ukizera uwamutumye ejya bwirizwa rikura ati nduhora imana yawe yakuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja ntukagira izindi mana umbangikanya ntukibaze igishushanyo kubandanya iyo umuntu yizera uko akabyatura akabigaragaza abantu turashingira nta yuko vyukuri ari muri kwa kwizera rero iyo bishitse umuntu akitaba imana yari mu mugwi wabano ivyagezwe by'imana bikiri iteka ko ari muzima kumwe Yesu yavuga uyu rero ibikogwa ubwa mbere yakoze biba bimufitiye akamaro hanyuma rero twisunze mu kurangiza ijambo ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati yatba'ul mayyit thalatha umuntu wese mwisi iyavuye mwisi agapfa burya akurikirwa n'ibintu bitatu ibyo bintu bitatu bibiri iyo bamaze kumuhamba mumva bibiri birasubira inyuma mugabo kimwe nicagumana nacyo ibyo bibiri rero ubwa mbere bitatu bimuherekeza ni aba abiyiwe umujyango amatungo yiwe kuko hari imiduga n'ibindi navyo biba byagiye nake n'uje oye sawa rero ati bibiri birasubira inyuma amatungo arasubira inyuma na yiwe incuti abagenzi n'abavukanye bose barasubira inyuma burya asigarana nibikogwa byiwe ico nico kintu kimwe cyonyene gisi asigarana nawe hajya kuko niwo munzani nibwo rupimo nibwo rugezo ukwizera kwiwe yapfanye hamwe nibikogwa byiwe nibyo bintu bibiri byonyene asigarana muri kijya kibanza niko kuvuga ngo rero muri islamu iyo umuntu ubwa mbere ho yapfuye afise kwa kwizera kuzima akaba yari muzima akaba apfuye imwe byitwa ukwimuka canke ugusinzira hanyuma akaba yarafise ibikogwa byiza niko kuvuga ngo mu yindi nyigisho y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze yuko umuntu yamaze kwitaba imana hariho ibintu bishobora kumugirira akamaro mu bintu yakoze ngaha kuri nosi kuko nk'umuntu ariko arasenga bayari uno munsi niko kuvuga ngo ibyo ariko arakora ntibishobora kwemegwa nibyo azokoregwa inyuma yo gupfa nta kintu na kimwe mu mikorwa byo bishobora kwemegwa mugabo umuntu yari umwizera mana kujya nyene twabisiguye uyo muntu mu buzima bw'iyo amaze kuva ku isi hariho utuntu dutatu tugenda turamufasha icya mbere ni ubumenyi bwo kwigisha abantu iby'Imana ashobora kuba yarahaye abandi akabagorora
igihe yari imvuga butumwa
igihe yari umuvuga butumwa akaba yarigishije abantu iby'Imana hanyuma bagasigara barabigenda kubera ko niwe yabavyaye sawa imana niyobora nivyo mugabo ni ku mpamvu z'uyu aba bantu bumvise ubutumwa uno munsi bakaba ariko barabandanya gusenga imana iki kintu imana irabandanya kukimuharura ko nk'iciza yakoze ngira kamaro kandi kibandanya kumuha akamaro hiyo aba ari ikigira kabiri hariyo icyitwa sadaqatun jariya sadaqatun jariya ni gikogwa ciza wakoze abantu babandanya kuronkamwo akunguko nk'akarorero warateye ibiti by'ivyamwa kwibarabara ufise umugambo uvuga uti jewe nkeneye yuko abazoza bararengana bazoza bararonka igitutu baronke n'ivyamwa muri abo bazohaca nti hazobura umwemera mana canke babiri batatu ni kubgabo uzobananya kuronka amanota igihe
ni kuvuga uko abantu bazokoresha bijya wakoze niko uzobandanya uronka amanota n'igihe uzoba waravuye muri nosi
ehe mugabo ube wavuye mwisi urumwizera mana niyo condition
urumugororotsi
ibyo ukaba wabikoze kubw'ubugororotsi bwawe nyene canke umuntu akimba nk'amazi nk'ahantu mu bugaragwa akavuga ati reka nimbe iribajyama Iriribajy'amazi abantu b'Imana bazibabandanye kurinywako ibintu nk'ivyo
ora. Cyangwa umuntu akubaka ishuri.
Cyangwa umuntu akubaka ishuri ritanga ubumenyi bw'ivy'Imana mu gatandukanye ubumenyi bwa ribwo. Cyangwa umuntu akubaka ibarabara abantu bacamwe. Igihe cyose rero abantu b'Imana bazaba ariko barakoresha iyo barabara. Nawe ukaba wapfuye uri umugororotsi ibi bizo kugirira akamaro.
None igihe uyo muntu apfuye yarakoze ibyo byiza byose muhejeje kutubwira. Ariko hambavu y'ibyo byiza akabaye yapfuye inyuma yaho akoze nibindi bibi. Muri ico gihe none bya byiza bibandanya biharugo.
Ibyiza nibibi bikora gwanga hakuri no sibiri mu mice ibiri hariho ivyiza bikura umuntu kukwizera kwizera kwiyo kuzima hakabaho ni hariho ibibi umuntu akora bikamukura kukwizera kuzima hakabaho nibibi akora mugabo yukaba ari vya bindi vy'intege nkezo mu kibano by'umuntu ndemanwa bisanzwe
pasteur yamera bivuga ati bisanzwe n'ibidasanzwe
icaha ni icaha mugabo uburemere ntibushobora kongana usivye ko habaho n'ivyo umuntu akora kumbura atana bigambiriye
kuvuga ibya Imana irabipima
no kuvuga ngo ibibi umuntu akora n'ivyiza akora Imana irabishira ku munzani mugabo uyu muntu apimigwa ibikorwa ninde ni wa wundi yapfuye ari umugororotse nshaka aho hantu tugume tuhagaruka umuntu yapfuye ari umuhakanyi atazi Imana atemera Imana ntabyo kurinda gupima bihari kuko uyo oye oya
arashobora kuba yemera Imana ariko hambavu yuko kwemera Imana gakora n'ayandi makosa akagora n'ibindi byaha ku ruhande
nibyo twavuze nk'uko umusiguzi yavuze ati nta muri indwi mirongo ibiri umusiguzi ati nta muntu ashobora kuba umugororotse ngo akore ibyiza gusa mwisi hanyuma ntakore ibyo Icya mbere ubugororotsi bw'umugororotsi nibwo buzomukiza kandi nibwo buzomutabara. Hanyuma mu gihe kirikogwa nabyo rero biza kuhirira. Nimba uyu ari umugororotsi Imana iza gupima bino bikogwa. Ni haboneka muri ivyo bikogwa yakoze umurengera canke imero y'ibikogwa bisanzwe vyonona kugororoka k'umuntu uyu vya kwa kugororoka kwiye kurashora kuba impfagusa mugabo ibihe ibikogwa yakoze ari bibi ari byiza bizwa gupimwa ku munzani hakarabwa mbega ibiremere ibi ibyinshi yakoze nibi ibibi yakoze nibi hanyuma Imana itange impuhwe n'imbabazi kubagororotsi kubagororosi
kuri vya bindi impuhwe n'imbabazi bivanye n'ivyiza wakoze biruta ibibi
ehe bivanye n'ivyiza wakoze vyasumvye vya bibi no kuvuga ngo waragerageje nka kujya no mwishure umwarimu arashobora kugira deliberation mugaba tegezwa kubanza kuraba uyu mwana yakoze gute yaragerageje vyukuri kumbure ivyamugoye birumvikana ntiyagiye gusenga eske yaragwaye okay birumva imvura yari yaguye deliberation izo Imana iratubona irazi ubuzima bwacu twese rero ibikorwa dukora vyose birandikwa ibibi ukwavyo ivyiza ukwavyo ukugororoka ubwa mbere k'umuntu niko gutuma ivyo bibi n'ivyiza bija kurabwa iyo umuntu atari umugororotse ivyo ntibinarinda kurabwa uyo aba yamaze kuba kwa satani cyana kwija muri islamu umuntu wese ubugororotsi burondere wewe wenyene ibikorwa byiza ngira kamaro birondere wewe wenyene kandi ubikore wewe wenyene
ni hano tugarukije kino kiganiro ndabahisango mu gice ca kabiri aho tuzobandanya tubayagira ibindi bijanye n'ico ivyanditswe byera ndabivuga kubijanye n'ibiba ku muntu inyuma y'urupfu nshimire abatumire twasangiye kino kiyago mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi mediatrice Ndikumana nari nabateguriye insobanuro y'ijambo ry'Imana cuno munsi ndabike banuye tuzosubira undi munsi nkuyu nk'aya mango Imana ibahezagire
insobanuro y'ijambo ry'Imana isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro.